Kiganiro yaga, kiganiro yaga, ni kiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradio 10 yo mu ntara Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabara mukije cyuti namwe bagenze muteze amatwi amakuru mwateguriwe n'uruganda ya. Haze umakuru makuru yaranze inondwi twaraye dusozere ya makuru mugiye gushikizwa na Jewe Itangishaka Eric tubahaye ikadi. Umukuru wa CNR Feeds mushinga naye Jore mu Pepe yarakoreje inama kuri wa gatanu igenekerezo rya 10/2020 n'abarongoye impunzi z'abarundi mu kambi ya Rusenda. Inama y'igenekerezo rya 10/2020 yari ifise intumbero yo kwiga ikibazo cy'umutekano muke wabaye ndase mu kambi ya Rusenda nkuko tubishikizwa na Nyirampe ba Emmanuel.
Yari inama kubera impunzi sanze zifise ubwoba ubuca nk'iburiya kwari kugira ngo impunzi zishobore guhanurwa ukuntu zo kwitwara muri iyi minsi abantu basa n'abafise ubwoba. Hanini rero zari ingingo zine aho yibukije impunzi ko tubwiriza kuba twebwe ubwacu duhanahana amakuru ari kibaye tukakimenyesha hakiri kare kugira ngo inzego zijije umutekano zibashe kubinyarutsa no kubikorera ko ntihagira ingorane canke kumasiyo dutera. Baravuga ko kubijanye n'abantu basanzwe baduga hariya mu misozi ari naho hari mirima yacu ko abantu bupunguza kuza baragendayo kuko ari naho yaba mayimayi yaba mugumino yaba basoda ba leta canke sabandi bashaka kuba bahurira. Ati byo byofasha kugira ngo ibintu bimwe ntibave bitera ingorane impunzi usange ziraburiye iyo ruguru mu misozi. Baratwibutsa kandi ko twebwe ku bwacu ahanyine mu ikambi abantu baje bashasha batazwi tubwiza kubamenyesha CNR ari nk'abasaba ubuhungiro bagaca barungika za mongemonge zahe kurondera ubuhungiro ariko ntihagire umuntu atagira iforme asubira kuguma mu ikambi. Ikindi kintu yatubwiye yaratubwiye yuko ari nk'ikibaye tubimenyesha igipolisi kugira ngo gishobore gukora amatohoza hakiri kare amakuru amenyekane hamabo bamenye ukuntu bashobora gukora kugira ngo umutekano w'ikambi ukomere.
Abana bo mu ibarabara bo mu gisagara cya Uvira bo muri komune ya Karunda mu kigwa cya Songo mu ntumbero kwibuka incungu zo kwikukira za Kongo barateye ibiti mu kigwa cyabo aho bagize n'ibindi bikorwa ku bufasha bw'atanu n'umuryango Shira uharanira amahoro ku isi yose. Abo bana bamwe b'abarundi n'abakongomani barahawe n'ubuganuke kuri ibyo bikorwa.
Umviriza burindwa makuru mushikirizwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru mu mugambi rw'aruka rw'impunzi z'abarundi mu gushikirizwa inkuru ikiyago n'umubano mwiza ku maradio 10 yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umviriza ikiganiro yaga kuri Mama Redi Bukavu Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyola ikamanyola. Isange ni kuri Radio Rural de Sange, Ikiriba ni Radio Kiliba Ondes, Uvira ni Radio Messager du Peuple, Radio Ngoma ya Amani y'i Rusenda ni Baraka, Radio Mungano Ifizi, nayo Minembwe ni kuri Radio Tungane.
Mugihe umwaka w'2019 ushiriye 2020 gice cya kabiri cyatangiye igenekerezo rya 6/0 zaraye ziheze, amashuri yo mu karere k'Indero ka Rusenda ntiyuguruye imiryango bitewe no kutari w'agashiru kabute k'abigisha batagira inomero ndanga mukozi mu gihe ari bo benshi kuri ayo mashuri. Abo bigisha bashika 208 bakaba batarahabwa agashiru kabute kuva muri Nyakanga guheze mu 2019. Kambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda bagahamagarira hasere n'ishyirahamwe mpuzabikorwa Action Aid kuri icyo kibazo mu nzira kuneza y'Indero y'urwaruka rw'impunzi z'abarundi. Tukire igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu aho duha abanywanyi bacu bagatasha bifurizanya mwaka mushasha.
Kiri kwara raira cha nitwa Mugisha Jean Bosco nkabamba mu kambi aha mu Rusenda ni village 44 ndatahije papa wanje akabitwa izina rya Niyonzima Jackson mama akabitwa Neema papa muto yitwa Kantonema abagenzi banje mpereye kuri Ntaki Zebro Mika Ange Emerance abari mu Burundi bose banzi ku izina rya Mugisha Jean Bosco angaha mu kambi bose abanda bipfuje akazi akaririmbo kitwa indirimbo ya satu bakaba yitwa Don't Cry
bo je ni twana kwitimana eri abamba hano mu ntambi rusenda nata nipuza gutasha umu papa wanje twanya benda eri rikumwe ngaha na mama wanje twakirezi mari nkatasha n'umusheri wanje twanje nkatasha n'umugenzi wanje twamugisha nkabana ije n'umugenzi wanje ipaze bro ara muri bantu boy nkatasha Emerance nkatasha Mika nkatasha namwe no cyitwa niragira nkatasha bashikanje bose turi kumwe no abana ije n'umugenzi wanje twa are ari mu gasenyi nabandi bagenzi twakoranye mu Burundi nkabanda ipuriti mwaka mushasha mwiza akarimbo ndabasabiye akaririmbo no love murakoze
ni twairan da krovisi nagomba naje na ije papa na ije bene wacu bose na ije irishura na ije Ibrahimu hamwe n'abandi bose barabagenzi baje ndabatahije ndabipfuje umwaka mushasha ndabahaya karirimbo orabaju Warukundo rw'Imana Levis kabanahije papa kabanahije n'abatonya banje kabanahije n'abagenzi banje kabanahije n'umugenzi wanje witwa Japolo kabanahije n'umugenzi wanje witwa Inosa kabanahije n'umugenzi wanje witwa Liliane umukobwa kabanahije na senge wanje kabanahije na soko wanje na bibi wanje ndabifurije umwaka mwiza
No kurizo ntasho ikiganiro cyacu kirangiriye ko cyatunganijwe na Hassan Shabani bafatikanije nani na Hazwe Maria Karoli bahagarikiwe na Nirampe ba Emmanuel je we itanga ishaka Eric na kibashikije na Gahwani.